radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwabonye bucya. Ne Eugenia Mukankusi basuhuza mbahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwategure kandi mugezweho na Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Eugenie, mwaramutse abaduteze amatwi, turayahera mu karere ko muri Afrika y'ubuseruko. Uganda ejo ku munsi wa kane yavuze ko abantu baharugwa mu majana bishwe n'inzara muri zimwe mu ntara zikenye cyane muri icyo gihugu. Ibiro by'umushikiranganji wa mbere wa Uganda ariko ntibyatanze igitigiri nyezina cy'abafuye mu ntara ya Karamoja ivugwamo iyo nzara. Ni intara iri ku rubibe hagati ya Sudani y'umanuko hamwe na Kenya. Intara yabayemo uruzuba rwinshi kandi mu mwaka uheze yaratewe n'imyuzure y'imvura ndetse n'imisozi irasenyuka. Ibiro by'umushikiranganji wa mbere muri Uganda byatangaje ko bizorungika amatoni amajana abiri y'imfashanyo kandi byongere bitange imiliyoni 36 z'amadolari yo kugura ibifungurwa byo kugaburira abanyagihugu biyo ntara mu mezi atatu ari imbere. Umushikiranganji yatowe muri umushingamateka yatowe muri iyo ntara Faith Nakut yavuze ko abantu amajana bamaze gufa abandi bari mu nzira yo gufa bahitanywe n'iyo nzara. Nakut yabwiye amenshi makuru ko abantu 45 bafuye muri komine ya Napak gushika ku itariki y'umunani y'ukwindwi, mu gihe abandi 189 bafuye muri komine ya Kaabonge. Avuga kandi ko hari n'abandi bafuye mu zindi komine zibiri ariko nta bitigiri nyezina yatanze. Tukiri ku mugabane wa Afrika, bimukira 44 bamuka muri mu karere ka Afrika y'uburengero bariko bararondera gushika muri Libya baratabawe mu bugaragwa bwo mu buraruko bwa Niger. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryavuze ko batabawe haheze iminsi ibiri imodokari barimwo yarafuye kandi n'umushoferi wayo yarabataye. OIM yavuze ko uwo mugwi w'abimukira ugizwe n'abagabo 29, abagore 12 hamwe n'abakobwa 3 batowe bageze mu karere kari ku birometero 20 uva mu gisagara cha Dirku mu buraruko bushira ubusiruko bwa Niger. Aba bantu batabawe ku itariki ya 6 y'uko kwezi kw'indwi haheze iminsi 10, abandi bimukira 10 batowe ibiziga muri iyo ntara nyene. Ibi bituma leta ya Niger icitanguza amatohoza y'icabishe. Tukiri muri Afrika, mu karere ko mu burengero, igihugu cya Mali cyavuze ejo ku munsi wa kane ko gihagaritse kukabukanya kw'abasirikare ba ONU bari kubungabunga amahoro n'umutekano ku mvo z'umutekano. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu muri Mali bwavuze ko ukubisikanya kw'abasirikare ba ONU bo mu nteko za MINUSMA guhagaritswe, harimwo n'abasirikare basanzwe bari ku rutonde rw'abagiye gusubirira abandi. Ubwo bushikiranganji bwavuze ko uku guhagarika uku kubisikanya kuzohera gushika habaye inama hamwe n'ibiganiro hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kugira iki kibazo kije ku murongo mwiza. Iri tangazo ntiryavuze icyatumye iyo ngingo ifatwa, ariko bibaye inyuma y'iminsi 4 Mali ihagaritse abasirikare 49 ba Cote d'Ivoire yise ko ari abacangero bari bafise umugambi wo gukora kudeta muri Mali. MINUSMA yavuze ko yumvise ibyashikirijwe na Mali ariko ivuga ko ari ingingo itayishimishije. Hanze y'umugabane wa Afrika, abategetsi ba Ukraine bavuze ko misile z'Uburusiya zatewe mu gisagara cha Vinnytsia hagati na hagati muri Ukraine ejo kuwa kane zahitanye abantu 23 hamwe n'abarenga 100 bakomeretse. Igipolisi muri Ukraine cyavuze ko misile zitatu zatewe ku igorofa irimwo ibiro muri icyo gisagara kiri hafi ku birometero 270 mu manuko bushira uburengero bw'umugwa mukuru Kiev. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko mu bafuye harimwo umwana umwe. Uburusiya bwama bwahakanye ababwagiriza ko butera abasivile muri Ukraine. Intambara zira cyabandanya mu buseruko bw'ico gihugu, ariko umushikiranganje w'Ubwongereza jeje kwivuna abansi yavuze jo ku munsi wa kane ko naho biruko abasirikare b'Uburusiya batafashe ibindi bice bishasha mu ndwi mu minsi iheze. Haruhande y'ivyo, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ku munsi wa gatatu ko habaye amasezerano hagati umwumvikano hagati y'Uburusiya, Ukraine, Turukiya na ONU yo kurekura amatoni y'ingano zazibiwe kuva Uburusiya butera Ukraine ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri. Tugarutse ku mugabane wa Afrika, ibihugu byo mu karere ko muri Afrika yo mu bumanuko byaremeje jo ku munsi wa kane kongereza ukundi kwezi ku kiringo cy'inteko zavyo byarungitse muri Mozambique. Ivyo ni kugira bifashe mu rugamba rwo kugwanya umugumuko w'abagwanyi bakorana na leta ya Kiisilamu. Ibyo bihugu bigize ishyirahamwe SADC rijejwe iterambere mu karere ko muri Afrika yo mu bumanuko byaremeje mu mwaka urangiye kurungika inteko zabyo muri Mozambique. Byari bitekanijwe ko ikiringo cyazo kirangira kuri uyu munsi wa gatanu, yamara cyongerejwe by'agateganyo gushika habaye inama y'abakuru b'ibihugu bigize ishyirahamwe SADC hagati mu kwezi kuza k'umunani.
Arizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru havugwa hirya no hino ku isi. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Polisi y'u Burundi ihangayikishijwe n'impanuka zikorwa nkana zibasira abashinzwe umutekano mu muhanda.
Inyamiramabi zigera ku 37 ziramaze kugongwa, harimwo zibiri zitavye Imana, izindi 35 zirakomereka, kandi harimwo n'izakomeretse cyane gose.
Uwo ni Pierre Nkurikiye uvugira Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, umutekano n'iterambere rusange y'u Burundi. Mu Burundi kandi harayatangiye ku mugaragaro imirimo y'inama y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha Abarundi i Bujumbura. Naho mu Rwanda, mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, ikibazo cyo kubona amazi meza gikomeje kuba ingorabahizi. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, nimujye kure ya radio yanyu. Radio ya Amerika, ibiganiro byacu byakomeje. Umunyamerika wa gatatu afungiwe muri Ukraine n'abitandukanije na leta bashyigikiye Uburusiya. Abo mu muryango n'inshuti za Suwedi Murekezi wahoze ari mu gisirikare cya Amerika ukomoka mu Rwanda bavuga ko yatawe muri yombi mu kwezi gushize mu mujyi wo ku cyambu wa Kherson mu majyepfo ya Ukraine, kandi batewe impungenge n'ubuzima bwe. Temistokre Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Abo mu muryango wa Suwedi Murekezi w'imyaka 35 bavuga ko yaramaze imyaka irenga ibiri aba mu mujyi wa Kherson aho yafatiwe. Inkuru y'ikinyamakuru The Guardian cyandikirwa mu Bwongereza ivuga ko nyuma y'ukwezi abo mu muryango baramuburiye irengero, umuvandimwe we Sere Murekezi yahamagawe nawe kuri telefone mu gitondo cy'itariki ya 7 y'uku kwezi. Aho akaba yaramubwiye ko yafungiwe muri Donetsk, umujyi munini mu gice cy'abiyonkoye bashyigikiwe n'Uburusiya. Murekezi kandi yavuze ko afungiwe muri gereza imwe na Alexander Druk na Andy Tai Ngok-hyun, abanyamerika babiri b'abarwanyi bafashwe n'Uburusiya mu kwezi gushize. Icyakora bitandukanye n'ibivugwa kuri Alexander Druk na Andy Tai Ngok-hyun, inshuti n'abavandimwe ba Murekezi bavuga ko watigeze agira uruhare mu rugamba na rumwe muri Ukraine, kandi yimukiye muri icyo gihugu mu myaka inishize akaza gutura muri Kherson mu 2020. Umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yabwiye The Guardian ko baza amakuru y'ifungwa rya Murekezi, ariko yanga kugira icyo arenzaho ku mpamvu y'isi z'ubuzima bwite. Murekezi yavukiye mu Rwanda mu 1985, ariko aza guhungana n'umuryango we nyuma ya Jenoside mu 1994, batura muri leta ya Minnesota. Yatangiye gusura Ukraine ku mpamvu z'ubushabitsi mu mwaka w'2017, ndetse aza guturayo mu buryo buhoraho mu 2020. Nyuma y'iminsi ibiri aburiwe irengero, Leo Delang, umuhorandi w'inshuti ya Murekezi i Kherson, yavuze ko yamubonye muri video yakwirakwizwaga ku rubuga rwa Telegram rw'abiyonkoye. Delange wabwiye The Guardian ko yahoraga abona murekezi buri cyumweru yagize ati ndabizi neza ko atigeze asohoka ngo ajye kwigaragambya. Abashinjacyaha b'u Burusiya n'abiyonkoye bashyigikiye u Burusiya ntibagize icyo basubiza ku busabe bwa The Guardian bwo kugira icyo bavuga ku ifungwa rya murekezi, nta n'icyo bararitangazaho mu ruhame. Kugeza ubu umubare w'abasivili b'Abanyamerika bafungiwe ku ruhande rwa Ukraine rwigaruriwe n'u Burusiya ntabwo uzwi. Mu kwezi kwa gatanu, Kirilo Alexandrov, umwenegihugu wa Amerika wabaga muri Kherson, yafungujwe n'umuryango Project Dynamo udaharanira inyungu ufite icyicaro muri leta ya Florida nyuma yo kumara amezi arenga abiri mu buroko. Icyo gihe uwo muryango watangaje ko urimo gukurikirana ibindi birego by'Abanyamerika bari mu maboko y'umwanzi. Bwana Brian Stan, wahoze mu ngabo za Amerika akaba ari no mu bashinze umuryango Project Dynamo, yavuze ko murekezi Suede ari mu kaga gakomeye bitewe n'uko akarere k'iyise Repubulika y'abaturage ya Donetsk afungiwemo gateganya igihano cy'urupfu mu mategeko yako kandi kakaba katubahiriza amahame mpuzamahanga. Ati kubyo numva icyaha cye rukumbi nuko ari umunyamerika. Druk na Hyun, abanyamerika babiri bafunganywe na murekezi, ntibaraburanishwa ngo bakatirwe. Umuvugizi wa Perezidansi y'u Burusiya Dmitri Peskov yatangaje ko batazahabwa uburenganzira buteganyirizwa imfungwa z'intambara mu masezerano ya Geneva kuko bari abarwanyi b'abacancuro. Nta gihamya kigaragaza ko murekezi yigeze arwana n'abasirikare b'u Burusiya kandi ntibiboneka ko azaburanishwa nk'umucancuro. Icyakora umuryango we uhangayikishijwe n'uko u Burusiya buzagendera ku birego bihimbano bukamukatira gufungwa imyaka myinshi.
Tukiri kuri iyi nkuru, mugenzi wacu Timo Ishimwe amaze kuvugana n'umuvandimwe wa Swede Murekezi, Sere Murekezi, uri muri leta ya Minnesota, inaha muri Amerika, asobanura uko bamenye ifatwa ry'umuvandimwe we.
Ubwa mbere twamenye yuko yabuze, ariko twabimenye ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu. Ubwo rero ntabwo twari tuzi ngo ari hehe ngo byagenze gute, ariko kubera hariya n'ubundi hari intambara, n'ubwo bwose aho yaratuye nta ntambara yari ihari, twaketse yuko byanze bikunze bintu hari icyaba cyarabaye ko tutazi ngo ni ibiki. Ubwo rero nyuma hashize iminsi mike, hashize nk'iminsi nk'ibiri itatu, tuza kubona video yari ku rubuga rwa internet kuri za channels zishyigikiye u Burusiya. Ubwo rero tumubona muri one of the videos bamubwira ngo nasubiremo avuga amagambo ashyigikiye igisirikare cy'u Burusiya. Ubwo rero nawe twamenye neza yuko ko ari Abarusiya bamufashe.
Izo video mwamenye wazifashe wari we?
Ntabwo twamenye exactly ngo wazifashe ninde, ariko kubera ko bamubwira ngo nasubiremo ngo glory to the Russian Army, ariko nyine muntu uza mu Kirusiya
ni nko gukeza igisirikare cy'Abarusiya.
Ubwo twasuspectinze yuko byanze bikunze yari Abarusiya. Aho kuvugana nawe yahamagaye ku itariki 7 z'uku kwezi kwa 7, urumva harashize ukwezi bamufashe.
Uretse kuba izo video mukeka ko ari Abarusiya, yababwiye se ukuntu yafashwe n'abamufasha wenda bari bo?
Ntabwo twaganiriye neza birambuye kubera yuko harashize igihe kirekire cyane, noneho tutazi nimba akinariho, nimba bimeze gute. Ubwo rero iminota mike cyane twavuganye, icyangombwa cya mbere cyari ukumubaza aho ari tukamenya aho ari. Ntabwo twari tuzi nimba ari muri Ukraine, nimba abaho cyangwa se nimba baramutwaye mu Burusiya. Ubwo rero avuga yuko ari muri Donetsk, kandi aho yari atuye hari muri Kherson, urumva ko bamutwaye ahantu kure. Noneho icya kabiri cyari ukumenya uko afashwe, uko ameze, uko ubuzima bwe bumeze. Ubwo rero tumubaza nimba baramuhohoteye ibingibyo bya torture, aravuga ngo ya. Nimba hari ibikomere yaba afite, avuga ko ntabyo, ariko ikibazo ni uko tutamenye neza 100% koko nimba ari byo, kuko mvaga uko tumuzi, uko avuga, uko yarasanzwe avuga n'uko arimo avuga, ugasanga ntago bihuye, ariko overall mvaga ari okay.
Yagezeyo gute, yakoraga iki?
Muri Ukraine ni ahantu yarasanzwe amenyereye. Ubwa mbere yagiyeyo muri 2017, noneho yimukirayo muri 2018, niho yari asanzwe atuye. Yari afite yari umu Ukrainian resident. Ntabwo rero Abarusiya yabasanze, ubwo nibo bamusanzeyo. we yibereye nk'umusivile we yakoraga ibintu bya yatangiye gushyira amafaranga muri cryptocurrency cyane cyane Bitcoin kuva kera cyane ubwo rero aza kugira amahirwe bimugendekera neza
amakuru dufite yarafite imodoka iriho plaque z'Inyamerika kandi niba yafashwe n'abarusiya uko nabyumvise bagenzi be bashobora kuba baramugira inama yo kutakoresha imodoka iriho plaque z'Inyamerika utekereza ko byaba ari bimwe mu byatuma wenda afatwa
oya ntabwo ari umwe mu byatumye afatwa kubera yuko aho yaratuye hafashwe mu minsi ya mbere intambara igitangira abarusiya bari bahasanzwe bari bamuzi urebye nawe yarazi bamwe imodoka ye rero bari bayizi nawe bari bamuzi ahubwo icyabaye nuko bo baje kumenya ko ari umunyamerika naho imodoka yo niyo iyo modoka itaza kubihari n'ubundi bari kuzamufata mu gihe amaze kumenya ko ari umunyamerika
kuri ubu birumvikana ko nk'umuryango muhangayikishijwe n'ifatwa ry'umuvandimwe wanyu muri gukora iki
ni ikibazo gikomeye cyane icyangombwa twahise dukora tukimenya yuko yabuze twahise duhamagara State Department noneho tuvugana nabo tubaha information ubwo State Department dushyira muri contact na US Embassy yo muri Ukraine ubwo rero nabo nyine tubaha information zose bari bakeneye kumenya aho yari atuye ID information izo bintu nk'ibyo noneho rero nabo batangira kubikurikirana twavuganye na FBI noneho tuvugana na n'umusenator wacu uturepresentinga witwa Amy Klobuchar noneho tuvugana n'izindi organizasiyo harimo iyitwa Project Dynamo bamaze gukora akazi cyane cyane hariya muri Ukraine bashakisha abantu baba barabuze cyangwa se bakagerageza kureba ukuntu bavugana n'abarusiya kugira ngo bafungure abasivile baba barafashe ubwo rero bivuze yuko ntabwo twicaye kandi ubwo ntabwo twicaye hari ibintu byinshi birimo birakorwa kugira ngo turebe ukuntu umuvandimwe wacu yakorwa
Sele Murekezi ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi rya Amerika
murakoze cyane
Mu Burundi hatangijwe ku mugaragaro imirimo y'inama y'igihugu y'ubumwe no kunwanisha Abarundi ibujumbura. Iyo nama nkuru y'igihugu yatangaje ko igiye kwihutira gufasha kunwanisha Abarundi mu butandukane bwabo bw'ubwoko n'amashyaka. Pierre Cravenyo nkuru abayinkurirambuye.
Inama nkuru y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha Abarundi irategekanijwe n'ibwirizo wa shingiro ryo mu mwaka w'2018 mu birori byo gutanguza cese bikorwa by'iyo nama Olivier Nkurunziza ayirongoye yatangaje ko igikorwa gikuru ari ugutanga intererano n'uruhara rukomeye mu gutsimbataza ingendo y'ubumwe mu moko yabo n'imigambwe itandukanye yongera ko kw'ibyo bizotuma hadasubira kwaduka imvururu cane cane za politike no gucanamwo mu Barundi
igatuma Abarundi babana mu mahoro n'umwumvikano maze bakavavanura na ya ngendo mbi yataye igihe yo gushaka gushikira ubutegetsi yitwaje igikenye no gukurikirana uko bukeye uko bwije intambwe iterwa n'Abarundi mu bijanye no gutsimbataza ubumwe no guhumiriza Abarundi kwitwararikana ntaryo imvugo idakomeretsa na cyane cyane mu banyapolitike
abanyapolitike bahunze igihugu babona ko uwo mugwi wari waratebye kujaho kubera kubwabo ubumwe bw'abarundi bwatosekaye Jovine Mugwengezo kuburunani bw'imigambwe itavuga rumwe na leta Sefor Arusha kuri mikro y'ijwi ry'Amerika
ahubwo cari caratevye kubona ko igihugu ciwacu n'ingorane zigihanze na cyane cyane zifatiye kubumwe buke kubumwe buhobahoba hagati y'abarundi iyo abanyagihugu bacanishijwemo iyo bamwe bafashe inzira bagahunga abandi bakaguma mu gihugu ahubwo akabari bafatwa nk'abana b'igihugu ahubumwe bwatosekaye
namwe mu macirame gigenga akorera mu gihugu yatangaje ko icyo gikorwa cyo kunywanisha Abarundi cihutegwa yibutse ndiyane zadutse mu mwaka w'2015 zigatuma gateka kazi na muntu gahungabanywa Gerard Hakizimana aserukira imbere y'amategeko y'ishyirahamwe Foricone F kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
kamuzi ko mubihugu byaciye mu njyana zitandukanye ebe ni imigwi iza gufasha gutorera amatati cyaje gufasha barundi abene igihugu kubana neza ari nacyo tuma twe tubwa duti turashigikiye ko ibaho kandi ikora
iyo nama nkuru y'igihugu yategerezwa kuba yaratanguye ibikorwa byayo nyezina kuva mu ntango z'umwaka w'2018 yamara siko vyagenze iyo nama y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha barundi ije sanga ku kivi umugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha barundi sever imigwi ibiri ihakwa gusa ikanakorera ku kibuga kimwe yamara Olivier Nkurunziza yamaze amakenga abibaza ko iyo migwi ibiri izo havigonganira kubikogwa
ari byo kunganira bya twese tubanisha barundi ariko kandi mwamenya yuko umugwi ufite ikiringo cyo kugira amatohoza cyo kumenya ibyatutemye igihugu maze bizaba batowe natwe tubikoreshe mu gukomeza mu gufasha abarundi bose ukunywana
uwahawe kurongora uwo mugwi ni nawe asanzwe atwara umugambwe iprona ishami riri muri leta riturukamwo icegera cy'umukuru w'igihugu aha niho abanyepolitike batavuga rimwe na leta bafitiye amakenga kuyo nama y'igihugu izo avikorera mu kwaha k'ubutegetsi Jovino Mugwengezo
n'umugwi usaba ko umuntu abwira ubutegetsi ivyo budashaka kumva nokuraba rero ko Olivier atari muri abo bantu leta igira iti uyu ntazotugora uwo tuzomuha amategeko azokorera ku mategeko yacu
abantu indwi bagize inama y'igihugu y'ubumwe no kunywanisha barundi barahiye imbere y'umukuru w'igihugu inama nshinga amateka na nkenguza amateka mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu guheze kugira ngo batangure amabanga yabo Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali ikibazo cyo kubona amazi meza gikomeje kuba ingora abahizi bamwe mu baturage bugarijwe n'icyo kibazo babwijwe rya Amerika ko nubwo leta igerageza kugikemura kuri bo nta gihinduka Eric bagira ubusa afite inkuru irambuye
ubwo baheruka mu nteko rusange y'umujyi wa Kigali yahuje inzego zibanze kugera ku rwego rw'umujyi mu mpera z'ukwezi gushize harabahagarariye abaturage mu karere ka Gasabo bagaragaje ko bimwe muri ibyo bice byicyugarijwe n'ikibazo cyo kutagira amazi meza bwana Samuel Nzamwita umukuru w'umudugudu wa Byimana mu murenge wa Jari mu mujyi wa Kigali agaragaza ko iki kibazo gihangayikishije cyane mu tugari twa Nyakabungo buhiza n'ahandi kuri uyu mukuru w'umudugudu agasanga hari bisa n'ibidasanzwe mu mujyi wa Kigali
mu murenge wa Jari turacyafite ikibazo cy'amazi meza utugari tumwe na tumwe kuko hari utugari dufite tudafite amazi namba aho abaturage bakivoma ahantu utuzi tureba rero bajya kubona umuturage wandi Kigali akijya gushaka utuzi twaretse ahantu ngo abari twavoma hari utugari dufite cyane cyane tudafite ivomo na rimwe
Ijwi rya Amerika rimaze kumva icyafatwa nk'intabaza y'uyu mukuru w'umudugudu twanyarukiye mu bice bivugwamo iki kibazo cy'abagihanganye no kubona amazi mu mujyi wa Kigali muri Jari haraho bigoye ko watambuka nka metero 500 utarabona abantu bikoreye ibido z'amazi cyangwa se n'abandi bagenda banyuranyuranamo bagiye kuvuma kandi bisaba gukora ingendo ubundi wagera ku mavomo ukasanga imirongo miremire y'abakeneye amazi uyu musaza wo muri Nyakabungo yasobanuye Ijwi rya Amerika ko iki kibazo cyo kutagira amazi kibabereye ingora abahizi
kibazo cy'amazi gikomeye ku rwego rukomeye hejuru hariya cyane cyane nk'igihe cy'impeshyi biragoye kubona amazi turifuza yuko leta yadukorera ibishoboka bakaduha amazi hariya haruguru utumye nk'umwana agiye kuzana amazi amara nk'amasaha abiri mu nzira atarayageza mu rugo cyane cyane nk'iyo batumye abanyeshuri hari n'igihe bakererwa kubera kurwaniraho bayavoma mu bishanga
ibivugwa n'uyu musaza akabihurizaho n'uyu mugore ku ngingo yo kubura amazi mu mujyi wa Kigali
inaha nta mazi dufite twavomaga mu rongozi tugize umugisha yangaya araza twebwe duturiye ahangaha ariko ku karenge hose nta mazi ahari nk'abanyeshuri bajya kwiga n'uruge kuzajya kwiga ajya kwiga avuye kuvoma mu gitondo numva byoroshye
agira icyo asubiza kuri iki kibazo bwana Merari Mpabwa n'amaguru umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe iterambere ry'umujyi n'imiturire yemeza ko agereranije no mu myaka yashize ubu mu mujyi wa Kigali hari impinduka zigaragara mu kugira amazi bwana Mpabwa n'amaguru akavuga ko ibice bikigaragaramo icyuho bagiye kubyitaho
mu mujyi wa Kigali imiyoboro y'amazi yarongerewe ku buryo ibice bimwe na bimwe by'umujyi byajyaga bisarangawa hagashira iminsi ubu ngubu bisigaye bibona amazi mu buryo buhoraho cyangwa se iminsi yo gusaranganya yaragabanutse ibi rero nabyo kuri Jari specifically timu yacu yo muri infrastructure iraza kwasesinga irebe bitewe n'uko abaturage batuye baho cyane cyane ko Jari ari igice kimwe mu bice dufite by'imisozi biraza gukurikiranwa
Intego ya Leta y'u Rwanda muri gahunda guverinoma y'imyaka 7 izarangira ibikorwa remezo byarakwiriye hirya no hino mu gihugu. Uku niko bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi, ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, aherutse gusubiza ijwi rya Amerika.
Amazi azabageze ku baturage bose mu mwaka wa 2024 ku buryo buri wese azavoma atarenze metero 500. Ibyo ni byazamara noneho ibyishimo by'abaturage bo mu cyaro, kuko abaturage bo mu cyaro ikintu bakeneye cyane cyane ni imihanda ibafasha kujyana imyaka yabo ku isoko, ni imihanda ibafasha kujya guhaha, ariko cyane cyane amashanyarazi n'amazi barabishaka, ariko birateganyijwe bashonje bahishe.
Imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura mu Rwanda WASAC cyashyize ahabona mu mwaka ushize w'2021 igaragaza ko mu mujyi wa Kigali amazi meza ashobora kugera ku bawutuye ku kigero cya 87%. Ikigo WASAC kikavuga ko mu gihugu hose mu 2021 abagerwagaho n'amazi bari ku muza ndengo ya 76%. Ikigo WASAC kigasobanura ko mu mujyi wa Kigali hari abashoboraga kuvoma amazi mu ntera ya 200, naho mu byaro mu ntera ya 500. Ibine nabyo bikubiye muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 ko bizaba bishoboka 100% mu mwaka w'2024. Erha wagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Dusubiye gato mu Burundi, Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, umutekano n'iterambere rusange yarayitangaje ko hari abari bashinzwe umutekano wo mu mihanda 37 bahitanwe n'impanuka zakozwe nkana. Ku rundi ruhande ariko, hari ababwijwe rya Amerika ko n'abanyagihugu basanzwe babura ubuzima muri ubwo buryo. Inkuru irambuye na Thierry Vendashimiye i Kigali mu Rwanda.
Byashikirijwe abamenyeshamakuru Bujumbura n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye. Mu itangazo yasomye imbere y'abamenyeshamakuru, Nkurikiye yemeza ko inyamirama bizishika kuri 37 zishinzwe kurinda umutekano wo mu ibarabara hirya no hino mu gihugu zahuye n'impanuka zo kugongwa kuva uyu mwaka w'2022 utanguye.
Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano burababajwe cyane n'uko hari impanuka ziteye amakenga ziba zitumbereye inyamiramabi ziriko zirarangura akazi kazo ka misi yose. Inyamiramabi zigera ku 37 ziramaze kugongwa, harimwo 2 zitavye Imana, izindi 35 zirakomereka, kandi harimwo n'izakomeretse cyane gose.
Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi, abandanya amenyesha muri iryo tangazo ko inyamiramabi zikwiye iteka n'icu bahiro mu mirimo yazo ya misi yose.
Abari ko barazigendesha bagaca bahunga bagasiga ingendeshwa aho bagongeye, bishoboka ko ari ubugizi bwa nabi bushasha ufise izindi ntombero uriko burakorerwa inyamiramabi. Ubushikiranganji bwagira bwibutse ko inyamiramabi ari abenegihugu, igihugu cahaye ibanga rihambaye ryo gukingira abantu n'ivyabo.
Kubijanye n'amasanganya abera mu mabarabara mu gisagara ca Bujumbura na cane cane, bamwe mu banyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko hibonekeza amasanganya menshi nkayo, bamwe bakiruka uwagonzwe ntamenye n'uwabikoze.
Kube naho bibona ndarisha amaso none kuko atacyo wovuga, ajya nta muntu abashaka kugonga umuntu n'ibigira nkana
je byageze kwishikira umuntu ari hagana n'amaguru menga ntacamaze mu bisanzwe ntacamaze ke bageze kugonga rafwa passe bangwangoze gushamwe goma yi
Ijwi rya Amerika ryanavuganye na bamwe mu baserukira amashyirahamwe ajejwe umutekano w'uruja n'uruza mu ibarabara, hamwe no gushigikira abagize amasanganya yo mu ibarabara. Bavuga ko amasanganya aba ku bajeje umutekano ari kimwe n'ayaba ku banyagihugu basanzwe, bagasaba ko hoza harerekanwa ibitigiri by'abanyagihugu bahura n'ayo masanganya nk'uko byakozwe ku bajeje umutekano, ndetse n'ababikoze bagafatwa bagahanwa. Jean Baptiste Arakaza arungo ishirahamwe Piramide Burundi rijejwe umutekano w'uruja n'uruza mu ibarabara kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Yari masanganya ashika nk'uko ashikira abandi banyagihugu, kuko nta kutumvikana kuri hagati y'abagendesha imodoka n'abajejwe umutekano mu mabarabara byotuma bo bagonga ku bushake. Turasaba na twebwe kuba amaraporo agaragara ku byerekeye abanyagihugu baba bagonzwe mu mabarabara, baba abo bajejwe umutekano, baba n'abiyunguruza, ndetse n'abahura n'amasanganya bari mu mamodoka.
Mu biharuro byashyizwe hanze n'ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu bufatikanije n'ayandi mashyirahamwe harimwo Croix Rouge Burundi, mu mwaka w'2020 hibonekeje impanuka zishika ku 447 zo mu ibarabara, naho mu gice cy'umwaka w'2020 ushira 2021 zashitse ku 3,786. Thierry Vendashimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Nshuti mwarimu, duteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje, nimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. bakoze kandi bagenzi banje bose bagize uruhare muri ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema Nadia Taha niwashyize hamwe amajwi kuri mikro nari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese kugubwa neza turabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose.